Ini radio ijwi rya Amerika isamiraniri Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda. Mu Burundi no mu Rwanda turiko tuvugira ku mirongo migufi kuri metero 19 na metero 20 nazo biraho ni mu Burundi. Mu Rwanda ni kuri FM 104 n'ibice bitatu no kuri radio Shuti ya Boss FM 88 n'ibice bitatu. Mudukurikira no kuri Facebook Vewa Radio yacu. Mirweneza nshuti zacu muri kumwe na Fidel Niyongabo
na Thomas Kamirindi. Ndabashohoje mwiriwe ingingo z'ingenzi z'amakuru. Jean Pierre Bemba yarayasohotse gereza ya CPI.
Kuna rero bamurekuye iyo sentare ikaba idakurikirana abantu batewe bato, ni ukuvuga yuko ubwo butungane bwahemukiye abantu bakoreye ibyaha, kuko baba bizigiye yuko ababikoze bazoheza bagakurikiranwa hahereye kubarongoye uwo mugwi.
Uyu ni Maître Lambert Nigarura, umurundi w'impuguke mu by'amategeko mpuzamahanga mpanabyaha. Mu Rwanda indwara y'ubuganga mu matungo mu ntara y'Iburasirazuba, naho mu Burundi abenegihugu bemerewe kongera kurya inyama z'ihene n'intama.
Injamake y'amakuru yo hirya no hino tugira tubashikirize. Igikombe cy'isi yose cy'umupira w'amaguru cyo mu mwaka w'2026 kizokwakirwa na Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Canada na Mexique, kizohuza mu buzima bwabaye ubwa mbere mu mateka ibihugu 48. Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald Trump yatangaje uno munsi ku wa gatatu ko igihugu cya Koreya ya Ruguru ntabwo bakigiteye ku bijyanye n'ibirwanisho ruhonyanganda. Tutangurire ku makuru avugwa hirya no hino ku isi ku nkuru yerekeye Amerika, aho Perezida Donald Trump yatangaje uno munsi ku wa gatatu ko igihugu cya Koreya ya Ruguru atabwoba kigiteye ku bijyanye n'ibirwanisho ruhonyanganda. Ivyo President Trump yabitangaje no munsi wa gatatu mu gihe yaratahutse avuye mu nama n'umutegetsi kizigenza wa Korea ya Ruguru Kim Jong-un muri Singapore. Mu butumwa yanditse kuri Twitter, Trump yavuze ko abantu bose bashobora kumva ko bafite umutekano kurusha igihe yashikira ubutegetsi. Yamenyesheje ko inama hagati yiwe na Kim Jong-un icabaye ikintu ciza cyane. Yavuze ko Korea ya Ruguru ishobora kugira akazoza keza cyane. Kim Jong-un yemeye ku munsi wa kabiri gukuraho ibirwanisho ruhonyanganda byose mu kigobe cya Koreya mu nama na President Trump. Ni mu gihe Trump yatangaje mu bitari byitezwe ko azohagarika imyimenyerezo ya gisirikare Amerika yahora igirana na Koreya y'Epfo. Urwandiko rwa President Trump na Kim Jong-un bateye ku mukono ntiruvuga neza ukugene n'igihe Koreya ya Ruguru izokuraho ibirwanisho ruhonyanganda. Ubwo rwandiko kandi ntirwatangaje neza ingingo Amerika yofata kugira ihumurize Koreya ya Ruguru ku bijyanye n'umutekano. Inama hagati ya President Trump na Kim Jong-un ni inama ya mbere umuprezida wa Amerika ari mu mabanga yiwe agiranye n'umutegetsi kizigenza wa Korea ya Ruguru. President Trump yarashigikiye amasezerano yagiranye na Kim Jong-un mu kuvuga ko ari intambwe ikomeye mu gutorera inyishu ikibazo Korea ya Ruguru ifise cy'ibigwanisho.
Radio Ijwi rya Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Noneho muri Afrika, Leta ya Kenya irateganya guha akazi abadogiteri b'abaganga 100 bakomoka mu gihugu cya Cuba. Abaganga b'abanyakenya badafite akazi bayijyanye mu rukiko bashaka gutambamira uyu mugambi. Bavuga ko nk'abenegihugu bagomba kubanza kubona akazi mbere y'abanyamahanga. Aba baganga bava muri Cuba bageze muri Kenya mu cyumweru gishize. Bagomba gutangira gukora mu kwezi gutaha mu bitaro bitandukanye bya Leta ya Kenya. Ibinyamakuru byo mu gihugu bivuga ko buri wese muri bo azajya ahembwa umushahara ugera ku madorari 800 ku kwezi. Bazahabwa kandi n'icumbi no gutwarwa mu modoka ku buntu. Leta ya Kenya izajya ibahana none za tike z'indege bagiye mu biruhuko iwabo muri Cuba. Nyamara umuganga w'umunyakenya ukorera rero mu bitaro bya Leta ahembwa amadorari 1,500 gusa. Leta ya Kenya ivuga ko igihugu gifite abadogiteri b'abaganga bake badahagije, niyo mpamvu yitabaje abo muri Cuba. Urukiko ruzatangaza icyemezo cyarwo mu cyumweru gitaha.
Mwanda nyagukwike na makuru ya hijano hino tuwa bateguri ya kuri radio ya Amerika mkirundi ni Kinyarwanda. Jean Pierre Bemba yigeze kubicegera cha president muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo yambiswe izera mwiyungururizo ku byaha byo mu ngwano n'ibyaha bitoza agateka ka muntu yavuye mu kibanza yarapfungiwemo muri sentare mpuzamakungu mpana byaha irahe ejo ku munsi wa kabiri ku muhingamo ivyo vyatangajwe n'umushingwa manza wiwe Peter Haines uno munsi wa gatatu. Peter Haines yatangarije itororokanizo ry'amakuru ry'abafaransa AFP ko Bemba yavuye mu kibanza yarapfungiwemo ku muhingamo wejo ku munsi wa kabiri. Sentare mpuzamakungu mpana vyaha yari yaciriye Jean Pierre Bemba umunyororo w'imyaka 18 mu mwaka w'2016. Ico gihano gikomeye cyane iyo sentare imaze gufata ku vyaha by'ubwicanyi gufata abapfasoni n'abigeme ku nguvu no gusahura byakozwe n'abagwanyi biwe mu gihugu cya Centrafrique hagati y'ukwezi kw'icumi umwaka w'2022 n'ukwezi kwa gatatu umwaka w'2023. Umwe mu bakurikirana dosiye yiwe yatangaje ko Jean Pierre Bemba azoguma agenduzwa na sentare mpuzamakungu mpana vyaha mu kurindira uburenganzira bw'abategetsi b'igihugu c'Ububirigi. Ababuranira Bemba bamenyesha ko ategerezwa kuja mu gihugu c'Ububirigi amupfasoni wiwe n'abana batanu basanzwe baba. Radio Ijwi d'Amerika i Washington DC kubakunzi b'umupira w'amaguru igikombe c'isi yose c'umupira w'amaguru co mu mwaka w'2026 kizokwakirwa na leta zunze ubumwe za Amerika, Canada na Mexico. Ibihugu bigize ishyirahamwe mpuzamakungu ry'umupira w'amaguru FIFA vyahisemwo ivyo bihugu bitatu vyari vyasabiye hamwe kwakira igikombe c'isi yose co mu mwaka w'2026 vyahiganwa n'igihugu ca Maroc. Ivyo bihugu vyaronse amajwi 138 ku majwi 65 y'igihugu ca Maroc. Ibihugu bigize ishyirahamwe FIFA vyatoye mw'ikoraniro ryabyo ku murwa mukuru w'Uburusiya no musi kwa gatatu. Igikombe c'isi yose co mu mwaka w'2026 nico kizoba kigizwe n'ibihugu vyinshi cyane kurusha igikombe ibikombe vy'imbere yaho, no kuvuga ibihugu 48 bizokina inkino 80 mu misi irenga 34. Ibihugu biri mu gikombe c'isi yose c'umupira w'amaguru c'uyu mwaka kizotangura ejo ku munsi wa kane mu gihugu c'Uburusiya. Ivyo bihugu ni 32. Umuyobozi mukuru w'ishyirahamwe ry'umupira w'amaguru muri leta zunze ubumwe za Amerika, Carlos Cordeiro, yatangaje ko urukino rw'umupira w'amaguru arirwo rwatsinze. Yashimiye ibihugu bigize ishyirahamwe FIFA kwiteka n'icyizere vyahaye Amerika, Canada na Mexico ku bijanye no kwakira igikombe c'isi yose cyo mu mwaka w'2026. Ku bihugu 211 bigize ishyirahamwe FIFA, ibihugu 202 nivyo vyatoye no musi wa gatatu mikoraniro rigira irya 68 rya FIFA ku murwa mukuru w'Uburusiya, Moscow. Hari hakenewe amajwi 108 kugira impande zihiganwa zitahire intsinzi. Bwa rugira gatanu igihugu cha Maroc gihiganirwa kwakira igikombe c'isi yose. Amerika na Mexico vyari bimaze kwakira igikombe c'isi yose imbere yaho. Mexico yakiriye igikombe c'isi yose mu mwaka w'1970 n'umwaka w'1986 mu gihe Amerika yakiriye igikombe mu mwaka w'1994. Canada yakiriye igikombe c'isi yose c'abapfasoni mu mwaka w'2015.
Muteze amatwi Radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda, nimuje no kuri Facebook VOA Radio yacu naho mukurikira aya makuru. Mbibutse kandi ko turi no ku mirongo migufi metero 19 na metero 22 kugera mu kanya saa 2. Amakuru yo mu biyaga bigari. Mu Rwanda indwara y'ubuganga yateye amatungo mu turere dutatu tw'intara y'Iburasirazuba, Ngoma, Kirehe na Kayonza. Abaturage bemeza ko imaze kwica n'abantu batanu, nyamara ikigo cy'igihugu gishinzwe ubuzima RBC kirahumuriza rubanda nta muntu n'umwe urazira ubuganga. Asumuta kaboye duteguriye inkuru.
Hagiye gushira ukwezi nka ya mbere igaragaweho n'ibimenyetso by'indwara y'ubuganga, nk'uko ijwi rya Amerika ryabitangajwe na Dr. Solange Uwituze, umuyobozi wungirije mu kigo cy'igihugu gishinzwe ubuhinzi n'ubworozi RAB. Yemeza ko iyi ndwara bwa mbere yabonetse mu karere ka Ngoma, Kirehe na Kayonza. Uyu muyobozi avuga ko kugeza ubu inka zigera ku 100 zimaze guhitanwa n'iyi ndwara. Dr. Solange Uwituze yasobanuye ko iyi ndwara ikwirakwizwa n'imibu, mu gihe umubu waruma inka irwaye ukongera ukaruma ayandi matungo. Uyu muganga w'amatungo asobanura ko inka yafashwe igaragaza ibimenyetso birimo kugira umuriro mwinshi, ari umwenge hose hakava maraso indwara kandi igeze ku nka ifite amezi ihita iramburura ibimenyetso bigaragara ku nka yamaze kwandura iyi ndwara abaturage bo mu turere twibasiwe n'iyi ndwara bemeza ko bamaze igihe bayibona no ku barwayi babo ndetse bikarangira bitabye imana mu turere twibasiwe n'iyi ndwara abaturage bemeza ko bamaze gupfusha abantu bagera kuri batanu
umwana afatwa yafashwe ari kwihagarika amaraso tumujyana kwa muganga hari arukumbere ubwo baragerageza biranga ku cyumweru nubwo baduhaye taraseferi tujya ikibungo umwana akanganye ne akanyara amaraso ku buryo na nyuma yaho byo kugira ngo ajye kuvamo umwuka umusarane nawe uzi ari amaraso gusa yararyaga rwose yari umusore no kuvoma no guhura ibishyimbo yari yazaga nahurira n'abantu ibishyimbo yari umusore rwose nta kibazo kindi nta n'iyindi ndwara namukekagaho nta n'iyo yarava
hari umwana bazanye utari uri hasi y'uyu ari kunyara amaraso bayazana mu gacupa umwana bamusize muri arijansi umwana ubwo baramusuzuma ikibungo ku bitaro hari kuri hopitali ako kanya hashisa hari nawe bazanye twasize nawe bamuzanye nawe ari kunyara amaraso ubwo rero ni ukuva ku iyi ndwara ibyari byose abaganga ntibarayimenyera imiti
Dr Solange Uwituze yemeza ko kugeza ubu batemera ko imibu yatera abantu iyi ndwara gusa agasaba abaturage kudakora ku nka cyangwa irindi tungo ryafashwe n'iyi ndwara
Imibu byo ntabwo ntekereza ko yatera rifti pari ivuye ku kunka ikajya ku bantu ahubwo cyane cyane ikibi kirushaho no ku nkuko nguko aya matungo arimo apfa abaturage kuba bakora ku nko ku maraso yazo kuzirya se nibyo bishobora gutera ikibazo kuko turimo tubabwira ko n'aba veterineri bacu n'abatunzi bakwiye kuba bambaye uturindantoki kugira ngo haveho ko bashobora kuba bakwanduzwa ni cyane cyane n'ayo maraso yavuye cyangwa izo nyama zabo kuri iyo nka yapfuye ariko imibu ubwayo yo ntabwo ntekereza ko yabitera
Umuganga Jose Nyamusore wo mu kigo cy'igihugu gishinzwe ubuzima RBC ushinzwe indwara z'ibyorezo yatangarije Radio Ijwi rya Amerika ko mu Rwanda nta muntu n'umwe uragaragara waba waranduye indwara uyu muganga yasabye abaturage kwirinda gukora ku maraso y'inka yanduye indwara cyangwa se kurya inyama z'inka yishwe n'iyi ndwara Dr Nyamusore avuga ko abaturage badakwiye guhungabana kuko iyi ndwara badashobora kuyandura biciye mu mibu iyi ndwara yibasiye inka ubundi isanzwe ifata n'amatungo yose muri rusange yuza ariko abayobozi ba rabo bemeza ko kugeza ubu usibye inka andi matungo nk'ihene intama byo bitarafatwa uyu muganga w'amatungo avuga ko kugeza ubu inka zigera ku ijana zapfuye izisaga 1200 zikaba zimaze kuvurwa zirakira madamu Uwituze asobanura ko iki kigo cya rabo cyahise kihutira gukingira inka zitarafatwa n'iyi ndwara kugeza ubu inka zigera ku 35 zamaze gukingirwa muri utwo turere twugarijwe n'iyi ndwara y'ubuganga ikigo cy'igihugu gishinzwe ubuhinzi n'ubworozi rabo gitangaza ko hafashwe na gahunda yo gukingira inka no mu tundi turere twose tunyuranye tw'igihugu cyane cyane duturanye n'ahabonetse iyi ndwara Asunta Kaboye Ijwi rya Amerika I Kigali
Shuti banywanyi namwe bakunzi b'Ijwi rya Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda tubamenyeshe ko mu gihe imirongo ya FM musanzwe mutwumviraho yabifite ikibazo mwakurikira ibigano byacu nk'uko bisanzwe ku mirongo migufi ya shortwave mu gitondo guhera saa 11 n'igice kugeza saa 2 mwatwumvira kuri metero 25 metero 31 na metero 41 radio Ijwi rya Amerika radio ya
Mwandanya kumviriza Radio Ijwi rya Amerika Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda Leta y'u Burundi yafashe ingingo yo kurekura gusubira kurya inyama y'impene n'intama n'urudandazwa rw'ivyo bitungwa mu gihugu cyose ibindi kuri inkuru tubifitiwe n'umenyesha makuru wacu Raymond Zimana
Umushikiranganje Diogide Rurema arongoye ubushikiranganje bw'ibidukikije uburimyi n'ubworozi yemeje ko inyuma y'iminsi 21 hacandaza ibitungwa bito bito mu ntumbero yo gukinga kurandagata kw'indwara ya karanda kateye imene n'inama mu gihugu cy'u Burundi atagitungwa casubiye gufatwa n'iyo ndwara uyu mushikiranganje aca yemeza ko ingingo zari zafashwe zo kubuza uruja n'uruza rw'ivyo bitungwa no kwihereza inyama z'ivyo bitungwa zivanyweho mu gihugu cy'u Burundi
kwakiranye umunezero ko kuva ico gihe atakindi gitungwa na kimwe kirasubira kwerekana ibimenyetso by'indwara nkuko amategeko mpuzamakungu ajejwe amagara y'ibitungwa abitegekanya naco gituma ubushikiranganje bw'ibidukikije uburimyi n'ubworozi bumenyesheje abarundi bose na cane cane abarimyi borozi kw'ingingo zari zafashe zibuza kudandaza kubaga n'uruja n'uruza rw'impene n'intama mu gihugu hagati zihagariswe kuva kuri iri genekerezo rya 13 ruheshe 2018.
Bamwe mu bihereza akanyama k'impene n'intama mu gisagara cya Bujumbura bashimye iyo ngingo, eka mbere n'aborozi b'ibyo bitungwa kuko ngo agahombo kari kenshi. Mu bavuganye n'Ijwi rya Amerika harabasaba agashurumbusho ku bitungwa byahitanywe nako karanda.
Twe twari dusanzwe dutonze n'impene zari zisigaye arakayabo mu ruhongore, none turakengurutse iyo ngingo kuko tugiye kwihereza izo nyama kandi twongere turonke n'amahera yo kwifashisha n'abana bongere baronke icyo bari baravuze kubera ubukene bwari bwamaze kutwinjira.
Gize neza kuko nabahora bifashisha ibyo bitungwa bari bamaze ikiringo kirekire batabaga ibyo bitungwa, abavyeyi nabo bahora bikenwa muri ibyo bitungwa bakenye bakabura amahera bashobora kurihira abanyeshuri. No bushikiranganje ko bwikubise agashi bushinga iryo tegeko n'abavyeyi baca biruhutsa bagashimye ngingo.
Iyo ngingo ni sawa ko bayifashe kubirekura n'ibyo bitunga bakaba barabihaye urucanco bakaba babona yuko iyo ngwara yoba yaragiye ntababuze nk'ibitungwa kubera nk'iyo ngwara boba nk'agashumbusho kugira ngo basubire kuronka ingene basubira gutunga imiryango yabo.
Naho ivyuruja n'uruza gw'imene n'intama byarekuwe mu gihugu cy'u Burundi, umushikiranganje Rurema yavuze ko ibyo kwinjiza ibyo bitungwa bivuye mu bindi bihugu bitararekugwa kuko hari ibibanza gukogwa n'ubwo bushikiranganje.
Mbere yuko kuraho ingingo ibuza kwinjiza mu gihugu impene n'intama zivuye mu bindi bihugu, hari igikogwa abahinga bajejwe amagara y'ibitungwa bazobanza kurangiza. Icyo gikogwa ni kijanye no gusuzuma urugero rw'abasoda b'umubiri bari mu bitungwa byacandazwe kugira tumenye ko bikingiwe neza. Bisigura ko ingingo ibuza kwinjiza mu gihugu impene cyangwa intama zivuye mu bindi bihugu ibaye iragumaho.
Indwara y'akaranda k'impene n'intama yibonekeje mu Burundi mu kwezi kwa 12 mu mwaka wa 2017, aho mu ntara zitatu katanguriyemo arizo Gitega, Mwaro na Kirundo kishe impene n'intama zababa 400. Ubushikiranganje bw'ibidukikije, uburimyi n'ubworozi bukaba bwamenyesheje ko ako karanda kazanywe n'impene zavuye mu gihugu cy'u Buganda. Impene n'intama zingana n'imiliyoni 3,57,150 akaba ari byo bitungwa byacandazwe kugira bikingirwe iyo ndwara y'akaranda k'ibitungwa bito bito mu gihugu cy'u Burundi. I Bujumbura, Remonzimana, Ijwi rya Amerika.
Turagushimiye Rema kuri iyo nkuru. I Nairobi muri Kenya haheze amezi arenga 5 abarundi barenga 20 barara mu ibarabara imbere y'ibiro by'ikigo cya ONU kijejwe impunzi HCR. Baje bava mu ikambi y'impunzi yitwa Kakuma, basigura ko bahunze umutekano muke. Inkuru y'umumenyesha makuru wacu ari Nairobi, Eloge Wirikaneza.
Ugeze ku kiraro cya Yakiway muri Westlands Nairobi, wakirwa n'abantu bahagandagaje. Mu kuryama bitabaza uduce tw'ibikarato, utundi bakatwikingiza imbeho mu mfuruka zibiri z'ico kiraro. Aho nyene niho batekera imfunguro baba baronse. Ibarabara bariko rya Wayakiway ni rimwe mu yagendera ko imiduga myinshi cyane rikaba ari rimwe abiri. Ku murango bakirwa n'izuba canke bagakubitwa n'imbeho, nayo buri gihe mu ijoro imbeho ibizura inzara. Bari ku metero nkeya z'ibiro bya SR. Bamwe muri bo batubwiye icyo batumye kuva mu ikambi ya Kakuma mu buraruko bwa Kenya iyo bari barahungiye.
Nari mu Burundi, umugabo wanje baramwica n'umwana wanje w'ubwa mbere w'imyaka 13, hama mbona umutekano wanje ntugenda neza mpungira muri Kenya. Bajya bishya umugabo wanje babandanya bankurikira Kakuma nguma nitwara, kandi umutekano wanje muke barawubona pe, babona ko ari by'ukuri, babona ko ntababeshya. Mu nyuma niho najyamye nza numva abantu bakebye inzu y'iwanje, amasoro aravuga inzirashya kubera amasoro. Niho hageze igihe bampuruka ratasi bwo kumpamisha ngaha na Nairobi.
Ikintu cyadukuyeyo ni impamvu z'umutekano mukeya, abaturukana baguma batwinjirira mu nzu aho turi bashaka kutwica n'abana. Umugabo wanjye waramukurikirana cyane ko yari n'umubodaboda, aragirirwa nabi n'inkaratasi za polisi turazifite. Niho twabonye ko ashobora gupfirayo nta muntu n'umwe atwumviriza. Twarageze naho tuva mu nzu aho twabagatajya mu nzu yo gupanga kandi turi mu nkambi. Ibyo twagiye kubishikiriza UNHCR tubwire ko izadukurikirana, twarindiye kudukurikirana turahebura. Ndi hano ku ibarabara n'abana barindwi, ndabasabye n'ubufasha barambwira ngo ndindire.
Inkunga ndatanguriye kuba ikakuma. Mbaye ikakuma ndahagiriye umutekano muke, hanyuma polisi ikora assessment kuko umutekano muke ndagize, banyandikira amakaratasi
no mu mashirika atandukanye
iruhande yo mutekano muke ubemeza ko abayeho nabi cyane
aha dufise inzara dufise inyota aturara hasi muri bivyondo ubona ntitufura impuzu ngo twambara gahuzu gafuze ntitwoga aha inda ziri mu kutwica mu mpuzu twambaye
ingorane dufite ni nyinshi ngaba bana banje bahuse kujya ku ishuri tukirika kuma mu nkambi aha ndahafite abana barindwi umwana wanje wa mbere afite imyaka 13 n'ubu nta shuri arimo abana banje n'ukwirirwa bayerera mu ibarabara nta ufashwa na umwe w'UNICEF duhereza abana ntabwo biga n'ukwirirwa basabiriza mu ibarabara inzara yonye nibamereye nabi basigaye bameze nk'abacokora
aka kana kagahungu twazanze kicyaranye n'utundi twana nubwo gakeye mu maso gafisirika babaza
ndi mu wa kabiri ndahora ndiga neza mugani ukuntu twabuza amahera y'inzu twaciye tuza ngaha akujyama ngaha ishuri nyine ndayihebuko
abo bakenyezi nabo bafite icyo basaba ikigo cyawo nicyita impunzi
nosaba ko UNICEF ishobora kudufasha ikaduhufasha bukuya nk'uko batwemeye nk'impunzi nibadufashe bamwe dufite amakete yuko dushobora gushirwa muri protection kubw'ibazo dufite nibadushira muri protection abandi batararungiye protection babapangira inzu nk'uko byemerewe yuko umuntu avuye mu nkamba akagera hano Nairobi ategerezwa gupangirwa inzu imyaka yiwe yose yo kubaho
nipfuza ko UNICEF yo dufasha nk'uko yumvise ingorane twahunzarizo kandi kagumyona ko tudafise umutekano igakura abana bacu mu ibarabara natwe kaduha security kwiye tugatuza tukumva yuko twahungiye twiyumvamo nitugume tugira ibibazo twibuka ivyo twabuzi wacu kuko niyo twaguma guteseka n'abana tuzoheba duturubura
banavuga ko batarota basubira mu ikambi ya Kakuma
cyo wico ntinya n'umutekano mukenda hagiriye niwo utuma ntinya kuzikakuma kuko ofise n'inkaratasi ndandikiwe na polisi ya Kakuma n'amashirika atandukanye aha ndabifise niyo mpamvu jewe banzanye Kakuma ndofuma ngenda n'amaguru nkazofuma ngwa mu nzira sinizeye ko ndoba Kakuma
Tureza Barundi hari n'abanyarwanda, abasomalia, abanyetiopia, abakongomani na wa Sudani yepfo bari muri cyo kibanza kubera imvazo z'umutekano nyene bahunze Kakuma. Igisata cya ASR muri Kenya kimenyesha kwibazo by'izi impunzi kibizi kandi kiko kirabikurikirana ariko nta byinshi kirenza ko ikambi ya Kakuma Barundi bahunze yakira impunzi za babi 185 zigizwa hanini n'abarundi, abasomalia n'abanyetiopia. Bamwe muri bo bahabaye imyaka irenga 20. Ikambi ya mbere y'impunzi ku isi iri mu gihugu cya Kenya Dadaab iri hafi y'urugabano rw'icyo gihugu na Somalia ubirimo abantu barenga 280 baguriyemo cyane abasomalia mu mwaka wa 2016 leta ya Kenya yashatse kuyubugara kubera impamvu z'umutekano ariko mu ntango z'ihumbi 2017 urukiko rukuru rw'icyo gihugu rwahagaritse iyo ngingo Eroje uri kaneza Nairobi ijwi rya Amerika
Banywanyi n'abakunzi b'ijwi rya Amerika mu kirundi n'ikinyarwanda Tuwameyeshe ko mu gihe imirongo ya FM musanzwe mutwumvira ko yo bifise ikibazo mwokurikira ibiganiro byacu nkuko bisanzwe ku mirongo migufi yitwa short waves mu gitondo guhera saa 11 n'igice kugeza saa 2 mwotwumvira kuri metero 225 metero 31 na metero 41
Radio Ijwi rya Amerika mukanye twababwiye ko Jean-Pierre Bemba yarayasohotse gereza ya CPI urukiko mpanabyaha mpuzamahanga ruhoraho ilahe mu Buholandi muzi kandi ko yigize kuba vice president wa Repubulika ya Demokarasi ya Congo yarezwe ibyaha by'intambara n'ibyaha by'ibasinyoko umuntu byabereye muri Repubulika Centrafrica ese irekura rye rivuze iki mugenzi wacu Etienne Karekezi yaganiriye na Maître Lambert Nigarura umukuru w'urunani rw'amashyirahamwe ashyigikiye ibikorwa akongera gakorana na CPI amubaza uko yakiriye icyemezo cy'uru rukiko
urubanza twagwakiriye nk'uko rwaje mugano kubwira yuko ntabahenze rutadushimishije urubanza rwaje uza kurikura uwahoza n'icyegera cy'umukuru w'igihugu cya Congo ariko urazi ingingo urazi ngene nabaruciye ukaraba isinzi ry'abantu ibihumbi n'ibihumbagiza byaburiye ababo mu gihugu cya Centrafrica abantu bari bazigiye uko yo sentare yo batabaye n'ukuri n'urubanza nyene kuko twize amategeko turashima intahe mu kirundi bavuga bati dushimye abagabo ariko tugaye urubanza n'ukuri ntitwashimye urwo rubanza kuko n'urugarukana bw'igi abantu batwara imigwi ikora ibara abantu ubu hejuru kandi kwa senta yateza gufasha kugira ngo kudahana ibyaha bikomakomeye kuburanwa n'imizi
none se nk'umunyamategeko n'ubusanzwe impamvu ishingiye ku mategeko muheraho muvuga ko mutashimye icyemezo cy'urukiko mpuzamahanga nizeye batubwira
ugambere hoho mu gihe bijya rubanza bafashe urya Jean Pierre Bemba kubera imigwi yararongoye n'itamirise imigwi y'inkorabara yakoze ibyaha bikomeye mu gihugu cya Centrafrique mu mategeko rero ashyiraho sentare mpuzamakungu hariho yuko umuntu ajejwe mugwi ariwe akurikiranwa ku bikorwa bivyo biba byakozwe n'abantu bato bato bari muri iyo migwi yumvikana yuko kubona rero bamurekuye iyo sentare ikaba idakurikirana abantu bato bato no kuvuga yuko ubwo butungane bwahemukiye abantu bakorewe ibyaha kuko baba bizigiye yuko ababikoze bazoheza bagakurikiranwa hahereye kubarongoye uwo mugwi
hari abantu bibaza nk'uko mubisobanuye Maitre Lambert Nigarura uko bizagendekera abantu n'ubundi biciwe hariya muri Centrafrica abantu uyu Jean Pierre Bemba yashinjwaga ko imiryango yabo yayihemukiye buriya bazishyirwa bate
ego ico rero twa umukanya gaheze umunsi mbere itariki 13 umuyobozi mukuru ajejwe igisata kijejwe gufasha no gushumbusha abakora ibyaha nk'ivyo ahejeje gusohora itangazo ahamenyesha yuko bagiye kwihutira gukura mu nzira ico kibazo yuko bagiye kubandanya bafasha kuko yagarutse mbere no mu majambo yerekana yuko ibyo byaha ari byo byakozwe kandi byakozwe n'uwo mugwi inkorabara warurongowe na Jean Pierre Bemba hama baremeza ko abantu batokwihebura yuko ico gisata kizobafasha kizobashumbusha ku byaha bakorewe ariko mugabo nka twebwe nk'abize amategeko gushumbusha ni kimwe gufasha ni kindi ubutungane naco ni kindi kintu cari gikomeye kugira ngo abakoze ibyo byaha bahanwe naho gufashwa no gushumbusha bitazobuza yuko biba
hari abantu bibaza Maitre Lambert ku kazoza ka Jean Pierre Bemba cyane muri politiki ya Congo murebye amategeko mushobora kwa mutabizi neza ariko se mushingiye ku mategeko mubona kuba afunguwe bigiye guhindura iki kubijyanye na politiki yo muri Congo ku bwanyu
Mwisanzwe iyo arekuwe akarekugwa na cyane cyane yejejwe kuvuga yakuwe ko icaha yahanaguwe ko icaha wewe abaronse inguvu zo gusubira muri politiki ataco yinona bisigura yuko inyuma y'ukurekugwa kwiwe harashobora guhinduka ibintu byinshi muri Congo kuko sagaseseshwa muri Jean Pierre Bemba asanzwe ari umunyapolitiki akomeye afise ijunja ashobora mbere no gutuma ibintu bihinduka umunsi byari bimaze iminsi bifukereye hagati ya Perezida Kabila n'abamugwanya mukaba muzi yuko rero uwoye Jean Pierre Bemba ari mu bamugwanya mbere afise n'abanywanyi benshi tukiyumvira yuko bifise cyane cyane ingufu za politiki mu bya Congo kandi bishobora gutuma n'ibintu byinshi bihinduka kugira ngo n'umukuru w'igihugu ariho ashobore gutinya mbere ashobore gushyiraho intaya ishize ko yoheba kwitoza canke kubandanya kwigumiza ku butegetsi ku ngufu
kanya turasezerana mu biganiro tubafitiye kuri isaha yamara mbere yaho reka tubibutse ingingo nkuru nkuru za makuru twashikirije Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald Trump yatangaje uno munsi kwa gatatu ku gihugu cya Korea ya Ruguru atabwo bakigiteye ku bijyanye n'ibigwanisho ruhonyaganda ibyo Perezida Trump yabitangaje mu gihe aratahuse avuye mu nama n'umutegetsi kizigenza wa Korea ya Ruguru Kim Jong-un muri Singapore Jean Pierre Bemba yigeze kubicegera cha Perezida muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo yambitswe izera mu yungururizo ku byaha byo mu ngwano n'ibyaha bityoza agateka ka muntu yavuye mu kibanza yarafungiwemo muri sentare mpuzamakungu mpana byaha yilaye ejo ku munsi wa kabiri ku muhingamo ibyo byatangajwe n'umushingwamanza wiwe Pierre Hens uno munsi kwa gatatu Pierre Hens yatangariye itorokanizo ry'amakuru ry'abafaransa AFP ko Bemba yavuye mu kibanza yarafungiwemo ku muhingamo w'ejo ku munsi wa kabiri naho kubakunzi b'umupira w'amaguru igikombe cy'isi yose cy'umupira w'amaguru cyo mu mwaka w'2026 kizokwakirwa na Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Canada na Mexico. Ibihugu bigize ishyirahamwe mpuzamakungu ry'umupira w'amaguru FIFA byahisemo ibyo bihugu bitatu byari byasabiye hamwe kwakira igikombe cy'isi yose cyo mu mwaka w'2026 byahiganwa n'igihugu cya Maroc. Ibyo bihugu byaronse amajwi 138 ku majwi 65 y'igihugu cya Maroc. amakuru rero nibiganiro twaje bafite kuri isaha haniyo bigarukiye kuri radio Ijwi rya Amerika. Tubashimiye kuba mwaduteza amatwi, dushimiye engineer yadufashije mu buhinga bw'ivyuma hamwe na Fazel Gebeyehu yadufashije kwegeranya ibi biganiro. Kuri mikro ari kumwe na Fideni Yongabo
na Thomas Kamirindi, turabashimiye cyane, murakarama.